gahimbare
ndabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi radio isanganiro kaje makuru avuga kuri uno mutaga duhera ku ngingo nkuru zikurikira haravugwa ubukene bw'ikinyobwa cifana ihingurwa n'ishiramwe Burundi mu gisagara cha Bujumbura bamwe mu badandaza ico kinyobwa bakavuga ko batakironka iyo bagiye kurangura na ishiramwe Cloud One ngo ryakoze ibinyuranye nibyo giyemeje bishikirizwa n'umuyobozi mukuru byifata kibanza mu kigo API ni nyuma yaho iryo shiramwe ritangarije ko ryahawe uruhusha n'ico kigo nayo bamwe mu bagize amakoperative sangwe bo mu ntara ya Karusi baridoga kubijanye n'itunganywa ry'amafaranga bahawe na leta aho bamwe mu bastaneri aribo babagurira ibitungwa ariko urongoye ntara ya Karusi akagabisha abo bajeje intwaro kuko ibyo bikogwa ari by'abanyagihugu no mukenyezi ngo afise uruhara ntangere mu gutatura amatati ashobora kwaduka hagati mu muryango ido nido ni mukanya eri ku imana arimbwa bw'ivyuma sangwe ikadze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Daseko ikaze murano makuru duhera mu gisata cha politike guharura ibyavuye mu matora biba ubwo nyene itora rirangiye bikabera mu kibanda cha beremwo itora ico gikogwa kikarangugwa ata musonikano kushika kirangire neza muri ico gikogwa umukuru w'ibiro by'itora acagura mu batoye kuri ibyo biro abantu bazi gusoma no kwandika baheza bagafasha mu guharura bakabikora bagarikiwe n'abagize ibiro by'itora ibyo bikogwa hari abaserukira imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga Charles Makoto
Tegeko rigenga amatora ritegekanya ko guharura bibera mu kibanza cy'itora hakisungwa amakarata yashyizwe mu masanduku y'itora ku buryo bw'umwihariko mu gihe hari ibyo biro by'itora hadashobora kubera icyo gikorwa cyo guharura umukuru w'ibiro by'itora abigiye inama n'abagize ibyo biro by'itora hamwe n'abaserukira abegwa n'icyo gikorwa bari kuri ibyo biro barashobora kwimura icyo gikorwa mu kindi kibanza nk'uko ingingo ya 64 ivyerekana bashitse muri icyo kibanza cumvikanywe ko harasuzumwa ko amasandugu yugaye neza nk'uko biba byari bimeze imbere yuko yimurigwa muri ico kibanza gishasha mu guharura amajwi ibiro by'itora biratangaza icese igitigiri c'abatoye hisunzwe uko abatoye bagiye barakigwa ku ntonde z'abatora hamwe n'igitigiri cy'amakarata yatanzwe ku batora akurikira kugurura amasandugu agakugwamwo amakarata y'abatoye haraharugwa amakarata y'abatoye umugambwe urunani rw'umugambwe cyangwa abigenga haranaharugwa kandi amakarata y'imfagusa abatagize icyo batora abstention mu rurimi rw'igifaransa hagakurikira kuraba yuko amakarata yo gutorera ko yatanzwe ku biro by'itora ajyanye n'amakarata yaharuwe ingingo ya 66 ivuga ko iyo bibonetse ko hari ubudasa hagati y'amakarata yatorewe ko hamwe n'amakarata yaharuwe kurengera urugero ruba rwashinzwe n'umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni mu matora y'umukuru w'igihugu n'ayabashinga amateka umugwi seni uca witura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro isaba ko iryo tora kuri ibyo biro by'itora yofutwa ibyo iyo bishitse mu itora ry'abajene n'amabakomine umugwi seni urafata ingingo yo gufuta iryo tora ingingo ya 69 ivuga ko ibyavuye mu itora bishigwa mu cegeranyo giheza kigategwa ku mukono n'abagize ibiro by'itora bose abarungitswe ngo bayahagarikire ku ruhande rw'abegwa n'ayo matora hamwe n'abafashije mu guharura ingingo ya 70 ivuga ko ata muntu n'umwe arekuriwe gusohokana ikarata y'itora hanze y'ibiro by'itora abirenze ko agakurikiranwa n'amategeko ibikorwa byo guharura birangiye umukuru w'ibiro by'itora arasomera hejuru ibyayavuyemo n'ibiri mu cegeranyo bigaheza bigategwa ku mukono n'abagize ibyo biro by'itora n'abaserukiye abegwa n'ayo matora
Charles Makoto turakeneye mu bijanye n'ibidandazwa ikigo API kijejwe koroheza abanyamitahe gishikiriza ko uruhara rwacu rugarukira kwandikishira hamwe rivutse ivyo kigereranya n'iyandikiro ry'abana eta civile muri migwi y'Igifaransa Serge Nsabimana umuyobozi mukuru by'ifata kibanza w'ikigo API yabivuze inyuma yaho ishirahamwe Cloud One ritangarije ko ryahawe uruhusha rwo gukora n'ico kigo amenyesha ariko ko ico kigo gicacereka ayo mashirahamwe yatumbera kugira ngo yisunga amategeko kandi ko ishirahamwe Cloud One ryakoze ibushanye n'ibyo giyemeje tumukurikire yishyura ibibazo bya mugenzi wacu Eline Bell nibigira
kugira uruhusha rwo muri API ni kimwe kubahiriza amategeko ni kindi abashinga mashira hamwe baraca mu kigo API tukayandika tugagira ico bita immatriculation kugira iryo shira hamwe ribeho iyo ribayeho hariho ivyo riba ryarishinze gukora iyo bikenewe ko yongera ku bibindi ko rihindura ibikogwa riraza rikabitumenyesha rero mu bisata byose amashira hamwe akorera hariho inzego ziba zibijejwe nk'abashinze ishira hamwe byerekeye microfinance nuko baca baje muri BRB bakaraba kugira bubahirize amategeko agenga ivya microfinance abagiye mu byo butare na gataka baraca muri OBM kandi amashira hamwe yose twemereye turayarungika tukahereka riba bijanye nibi nabiriya kugira byubahirize rero no kuvuga ishira hamwe gemerewe muri API rirubahiriza amategeko iyo ritubahije amategeko ubutungane burarifata bagahanwa twebwe ico tugira no kwandika amashira hamwe nka kujya umuntu iyavutse yandikwa mu biro vya eta civil so kuvuga ko iyo yanditswe mu biro vya eta civil acagenda kugira makosa ngo ntazofatwa ngo arandiswe
ariko barababwira ivyo baba bagiye kurangura
baravuga ivyo baba bagiye kurangura rero bijanye n'ibi na biriya tukababwira ati mwebwe hamuzoca mushaka kugira babereke amategeko agenga ivyo ariko nk'iryo shira hamwe mu byo byari yatubwiye ntavyo kudandaza amafaranga arimo rero harabaye kutubahiriza imigambi biyemeje
nta bijanye n'urudandazwa rwo kubungangurukana menye byarimo
naho jaye nuri kudandaza ku buhingangurukana bumenyi ivyo babimeze kujya nuko uvuga ko werekana ibidandazwa vyawe ku rubugangurukana bumenyi hanyuma uwabishimye akakwandikira akakubwira zo murungikira ivyo bidandazwa hanyuma akakuriha aciye muri banke gukurikiza amategeko birafise ibigo n'inzego zijejwe kubahiriza gukurikiza amategeko
mwebwe ntimusuzuma rero ko bubahirije amategeko canke batayubahirije
twebwe ntitujejwe gusuzuma amategeko hariho abajejwe gusuzuma amategeko
mwe murandika gusa
twe turandika tugira ico bita immatriculation de société
tubibutse ko abanywanyi bishira hamwe Cloud One bahagaritswe kuri uyu wa kabiri bagirizwa n'igipolisi kuba bagomba kunyaga abanyagihugu no gukora urudandazo rw'amafaranga banki nkuru ya Republika y'u Burundi yabujije ku butaka bw'u Burundi hari mu itangazo ryayo ryo kuwa 20 Nyakanga umwaka uheze tukiri muri ico gisata nyene haribonekeza ubukene bw'ikinyobwa cifana gihingurwa n'ihinguriro bya Rudi mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu badandaza ico kinyobwa bakavuga ko iyo bagiye kurangura batakironka nayo abihereza ico kinyobwa bakavuga ko iyo bagiye kugura ikinyobwa cifana usanga ibiciro byadugijwe bagasaba ihinguriro bya Rudi kubaronsa ico kinyobwa n'inkuru ya mugenzi wacu Izidor Habonimana imenyereza kuri hadisanganiro
nko muri zone bwiza mu gisagara ca Bujumbura aho twaciye bamwe mu basanzwe badandaza ibinyobwa vya Burundi bavuga ko ikinyobwa cifanta gikenye
ikinyobwa cifanta n'ukuri nta gihari turafise kibazo cyane nkahi wanje no vuga ko kintu cifanta ndagira kuri bonane muri iyi misi yose gushika ni sawa twa turavugana nta fana dufise
eka n'abasanzwe babiranguza bavuga ko batabironka nkuru nziza Gordier numwe muri bo
wege nk'abasanzwe baranguza ibinyobwa bya Burundi hanini dufatiye ikinyobwa cifana kinyobwa cifana muri rusangi nta kihari kuko nk'iyo zihari twege ngaha imisi yose stock yaho riba yamayuzuye ugasanga turanguye nk'ifana gishika nk'ijyana cyangwa ikatrive muga nk'ubu ifana zigize ngo ziraje usanga duhaye ikazi ya ndwi munani cyangwa icumi cyayizwe nyinshi zikaba nka 15
nayo kubasanzwe bavyihereza bakavuga ko niyo ugize imana ukayironka usanga iri ku giciro kiri hejuru y'amajana indwi
nta choroshe kirimwe kwe kuko ndibuka yuko mu ndwi heze nagiye kwironderera umugwayi wanje ngo aje mu nzu kugira ndayironke narirutse n'ibirenge birashuha n'ukuri kandi maze kwironka naho ne naronse yishushe ndayironka ku gihumbi kimwe kandi yahora ku majana indwi muri 2019 twazigurifana amajana indwi ariko ubu ndatangara ku kuntu tubona zageze ku gihumbi kimwe
Yaba badandaza ivyo binyobwa eka n'abyihereza bagasaba ihinguriro Burundi ko ryo baronsa ivyo binyobwa
twasaba no kuri turonke natwe ifana ku ifana njye zirasohoka cyane abamama kenshi bamwe ifana cyangwa abana eka n'abandi batandukanye ariko urumva ifana irakenewe cyane
dusaba yuko bogerageza nyene bakazidukorera kugira ngo nk'umugwayi arembye tukaba ariyo tumuhembuza kenshi niyo tumuhembuza umugwayi arembye ameze nabi nta kindi kintu bahamagaza kugira bahembure umugwayi arembye nta kindi ataramata cyangwa ifana bogerageza bakabikora ibyinshi bikaboneka nk'uko inzoga ziboneka n'ubundi
mu ihinguriro Burundi twagerageje kubarondera ariko tukaba tutarabaronka
inani sumbi ngimba.
Isaha zitandatu zirenga kiminota 35 na makuru tubateguriye abandanya mu bijanye n'indero abanyeshuri batora indadi ndaro ngo ntibari barekuriwe kwibaruka ku buntu ibituma leta ikoresha uburyo bwari bugenewe ababyeyi byashikirijwe kuri uyu wa gatatu muri komine Makamba n'umukuru w'inama nkenguza amateka aho yaragendeye abanyagihugu wo muri iyo komine Revendi kuri yo akavuga ko umunyeshuri aramutse yibaruka yarakwiye nyabuna gukoregwa dosiye yugurugwa muri parke kushika se umwana amenyekanye n'inkuru tubaza mugenzi wa Jerome Hakizimana.
Ingingo yo kwibaruka ku buntu iraba ababyeyi nyezina ku bwo umukuru w'inama nkenguza amateka mu nama n'abanyagihugu b'Imakamba kuri uyu wa gatatu ngusanga kwa muganga n'umwana w'imyaka 14 yafashwe nk'umuvyeyi.
Esha nyine cyo umukuru w'igihugu yavuze ati ababyeyi baruke ku buntu. Muka ntigeze avuga yuko nabana bazokwibaruka ku buntu ibari mu abana. Muka dusanga kwa muganga n'umwana afite imyaka 14 aje kwisinda ngo n'umuvyeyi. Iki ni kibazo. Bifata minene ngo mugabo ni kibazo.
Ngivyo bigatuma mahera leta iba yategekanije kuri ico gikogwa ahakwa no kwigwiza na kabiri.
Leta igategura mahera y'abavyeyi badufa ku buntu ngo abavyeyi bategurwa mahera bavugwe kabiri kubera abana bakobwa bariko twarinda.
Reveriano Ndikuriyo akavuga ko mu nama nkenguza amateka bategekanya ko hoza haratanguzwa dosiye ku mwana wese avutse ku munyeshure mu ntumbero yo kumenyana base babo.
Nabo bavuga ku bana abanyeshure twasanze ari abagabo benshi barimo. Kuko tugira recommendation muri Senat niko bayipanga. Umwana wese afute ku mwana w'umunyeshuri ikiba dosiye ijya muri parike no muri pesi. Umwana nawe yarabyaye bamuharusere mugabo bamukorere ko gushika tumenye se wiwe buke buke tubihe umwanya e n'ababyita ukuri umutwe wa gatuti umwana wese ntazobyara ku buntu. Basi tuzo kubaruha abana kuko bavuga.
Akanavuga kandi ko basanze mu myaka 2 y'ishure kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2017 abigeme 4,500 aribo batwaye inda mu gihugu cyose. Jerome Hakizimana Makamba ku bwa Radio Isanganiro.
Jerome Hakizimana urakeneye tuvi Makamba tugaruke hano mu gisagara cha Bujumbura aho amwe mu matara yo kumabarabara akoreshwa n'imishwarara y'izuba yibwe ibyuma nk'amabateri hamwe n'ibyuma bikorana n'izuba abanyagihugu baca kumabarabara ahoze aho matara bagatinya kubera umwijima n'ubusuma bushobora kwiyongera basaba ko ayo matara yosubirizwa n'abakoresha n'umuyaga nkuba muyide misago aradushikana hamwe muri ibyo bibanza.
Amatara mwaraka ayande nte yakamuga yaka niyo make.
Kibarabara gitirwa General Adolphe Nshimirimana rici imbere y'inama nshinga mateka ayo matara ahanini izuma byayo nk'amabateri hamwe n'ibikwega imishwarara y'izuba byaribwe. Ahandi naho usanga byaragonzwe. Ibintu biruko no kibarabara gitiriwe Oyiwa rici imbere yo kwa Sion. Aha amwaraka ayandi ntagikora. Ivyo kandi tubisanga kwibarabara riva mu gisagara cha Bujumbura hagati rija mu buraruko. Bamwe mu banyagihugu bakavuga ko ivyo bikoresho vyi
nama parake sore yibayibye tucatubona bitaka kandi namabateri hamwe hamwe yo mukuzimu ntayakiriyo parake sore yarashariza amabateri ubu rero nta nakimwe bigikora ntibigikora amatara mwaraka ayande nti yakamuga yaka niyo make
kuvuga ngaho hageze nko kumugoro warabona ko habona neza mugaba gusa rimwe rimwe bagiye baramanura amasora ama namabateri munsi bakinda bakayakura bakayatwara. Nani je namwe ge mubona urabona ko atama prake ariko naho uraba hasi cyusanga barahinze bakura mantu ze ya mabateri
ubu urabona ko ataya ariko kuba abasima bayibye bivye ama prake soroye na mabateri.
Abo banyagisagara bagashikiriza ko ivyo bituma muri ayo mabarabara harangwa umwiza abasuma bagaca bikika mu kiza bagasaba ko byo subirizwa n'ivyuma bikoresha umuyaga nkuba
abikezwe ico bokora nyina ahubwo urabakayagarukana cyangwa bagashira abajya amatara y'umuyaga nkuba iyo mbona yahora aramba kubera ku muyaga nkuba ho bashobora kuvyiba kwerukura haba ariko arafise isoko ry'amabateri kurusha umuyaga nkuba.
Abasoma barashobora kubona vyiba ku mpamvu z'ukuntu haba habona babashaka yuko haba umwirima kugira bibe barashobora no kuvyiba ahubwo ivyo mbona vyo vyobozana umuyaga nkuba nyene canke bakaraba ico bakora.
Mu buyobozi bukuru mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka bakavuga ko icyo kibazo bakize. Martin Ndayizeye umuyobozi mukuru akamyisha ko bamaze gukora intonde z'ivyononekaye kandi ko bategekanya kubisubiriza no kwiga ingene umutekano w'ivyo vyuma wocungegwa.
Mwide misa gura kenu yotuve hano mkisagira cha Bujumbura tuandanize mu ntara ya Karusi abarongo yo ntara bagabisha bamwe mu basitaneri b'intara ya Karusi bihaye ubasha bwo kugurira ibitungo abanyagihugu bo mu makoperative Sangwe aho kureka abayagize ngo bitunganirize bo nyene ikoreshwa ry'amafaranga bahawe na leta ibyo buramatari w'intara ya Karusi yabishikirije kuri uwa gatatu munama yagirishije abajeje intwaro kuva ku mutumba gushika mu ntara ari kumwe n'abahanuzi biwe Mbarushimana Kariniya akavuga ko abastaneri babikoze uko ari bo bazobibazwa yabishikirije mu gihe havugwa imyidogo mu bagize abo makoperative mu makomine ya Nyabikere Buhiga na Gitaramuka Bled Pascal Klarumi.
Ku mitumba yose ijana na 45 igize intara ya Karusi buri mutumba wararonkejwe amafaranga angana n'imiliyoni 10 ya koperative Sangwe ziri kuri buri mutumba nkuko byemezwa n'abarongoye iyo ntara ya Karusi buramatari Mbarushimana Kariniya akagabisha abastantere barongoye amakomine amwamwe y'iyo ntara bihaye ububasha bwo kugurira ibitungwa ayo makoperative Sangwe yo muri komine barongoye muri ayo mahera angana n'imiliyoni 10 Ati abo barenza amategeko agasigura ko buri koperative ariyo yitunganya mu kurangura umugambi yateguye aho kubategurira amasoko ivyo buramatari akaba yabishikirije mu nama yo kuri uyu wa gatatu inama yagirishije abarongoye imitumba yose abakuru b'amazone abastanteri ari kumwe n'abahanuzi biwe aho ni mu gihe havugwa imyidogo mu makoperative Sangwe amwamwe y'amakomine ya Nyabikere Buhiga na komine Gitaramuka aho ngo yashikirijwe ibitungwa impene n'ingurube byaguzwe na komine nkuko babivuga hamwe hamwe ibitari bike bakavuga ko bimaze gupfa aho niko ku mutumba shanga ahapfuye ingurube 5 kuri 13 bari baronkejwe buramatari ati buri koperative niyitegerezwa kwitunganya mu gukoresha ayo mafaranga akemeza ko ari ngurane izosubizwa agasaba kandi ko mu gukoresha ayo mahera boza barayatora mu ngunga irenga imwe aho kuyatorera rimwe ngo bigatuma habamwo ukwihutagiza ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro
tuyagu mukenyezi
uruhara gumukenyezi mu gukinga amatati mu muryango ngo ni ntangere ibyo bishikizwa na bamwe mu banyagihugu bo ku mitumba ya munanira ya mbere n'iya kabiri muri komine Rutegama intara ya Murambya basigura ko umukenyezi ashobora guhanura uwo bubakanye mu gihe abona ko hari nyifato yoshobora gutera amatati mu rugo muhinga mu bijyanye no gukinga amatati amenyesha ko amatati ashikira bubakanye afatira hanini kwitunganywa ry'amatungo mu rugo inkuru ya Vestine Butoyi
Bamwe mu banyagihugu ku mitumba ya munanira ya mbere na munanira ya kabiri muri komine Rutegama intara ya Murambya baremeza ko umukenyezi ashobora gukinga amatati mu rugo no mu kibano. Mediatrice Nizigimana aba ku mutumba munanira ya mbere avuga ko kugira ngo umukenyezi ashobore gukinga amatati mu muryango nuko haba ikiganiro hagati y'uwo bubakanye nawe.
Iyo ubonye ivyo bintu vyashitse mucyamuje hamwe n'umushinga ntahe wawe mukavugana bijya na biriya kugira ngo murabe yuko ivyo bintu byohava.
Egide ndayisaba nawe nuwo ku mutumba munanira ya kabiri abonako bivanye na kamere ndemano y'umukenyezi yo guca bugufi umukenyezi ngarashobora guhanura uwo bubakanye igihe abona kinyifata afise yoshobora gutera amatati mu rugo
hariho nk'umwanya we mushobora kuba mwarase nk'ubumbi gutanu ukamwimirije kuzotugura amase hijya yejo rara nk'ibimeje iri imirije nkumurana ndi ngaho kwibarabara nabari ku kivi hari ntazi yuko tunyadihumbi dutanu naje kuturya asanze naturiye rero ashobora kugira ati urazi ko aya mafaranga kwari kayateguriye iki kintu raba wihanure rero ugabanye urumva nkaho onye nta kosa bavuze kuvyikora bampanuye ikintu co
biruko umukenyezi ariko aragerageza gukinga amatati mu muryango canke mu kibano ngarahura n'intamba myizitari zike ari mu kwikengera hamwe no gukengerwa nkuko bivugwa na Salvatore Hatunga Imana umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Rutegama ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano
kuva kera umukenyezi wamengo nta jambo afise rero hari iki kintu kishobora gutuma umukenyezi yaguma yikengera nkuko umengo ntacashoboye kumwe kwa kera rero bigatuma ashobora kubona ngo ntacyo nzi cyo nshoboye
kubwo umuhinga yanonose bijanye no gukinga amatati Chartene yunge ko amatati hanini afatiye kwitunganywa ry'amatungo y'umuryango
nko mu bintu bikunda gutera amatati cyane ni ibintu bijanye n'imigambi n'ingenzi amafaranga akoreshwa mu ngo urabona ahanini byinshi n'abagabo bafata ingingo umugabo arose amahera yiyumvira kubaka atarabaza umugore ingene bo kubaka naho bo kubaka
Chartene yunge ko rero abona ko kugira ngo umukenyezi ashobore gukinga amatati mu muryango cyangwa mu kibano yarakwiye kumva ko ashoboye Naye abagabo bakarengera imico itahagaciri cyumviro cy'umukenyezi kubera ko mu gihe amatata atakinzwe kare bituma ubukene bwinjira mu miryango.
Vugundemeshe kwicwa ngo ni kimwe mu ngaruka dushobora kwaduka mu gihe umuntu canke abantu bakuye ku buntu. Insiguro itangwa na Jean-Me Niyondima umenyesha makuru akora mu bijanye no gutatura amatati. Aha avuga ko muri icyo gihe abayishwe nk'inyamaswa kimwe mu cokogwa kugira ngo imvugo nk'izo zihagarare. Jean-Me Niyondima abona ko hotangwa inyigisho ku bwinshi zerekana ingaruka z'imvugo zivugwa nko honera muco.
Iyo umuntu ngo yakuye ku buntu ngo bitangurira mu majambo ariko ngo sobe bigarukira. Jean-Me Niyonzima umumenyesha makuru akora mu bijanye no gutatura amatati atanga ubururero butandukanye ho gukumirwa hamwe no gucinyizwa mu kibano.
Iyo mvugo irafise ingaruka mbi cyane. Bwa mbere birashobora gutuma uwo muntu mu kibano bamukumira bakamuha kato bakamucira umukenke bakamufata nk'igicibwa. Umuntu yamaze gufatwa nk'inyamaswa nk'igikoko agashobora kwicwa bavuga bati n'uwo mwica ntiyo bayisha umuntu kubera aba yaramaze gukugwa ko agaciro rundu.
Izo ngaruka ngo ziraheza zigakora ku mugi wose uwo muntu abasanzwe arimwo. Jerome Niyonzima agasigura ko ariho hacahava ubwicanyi bwo mu kivunga.
Ashobora gutuma uwo muntu arenganywa canke akabura ibyo yarafitiye uburenganzira kubera yuko yamaze gukugwa ko agaciro kari gutuma ibyo yarafitiye uburenganzira bimugumako. Irashobora kugira ingaruka mu kivunga no kuvuga je wamaze kungira umujyambwa umujyango wanje wose cyangwa abo dusangiye umugwi birashobora kubakora ko ugasanga ibyo washyize ko mu kuntesha agaciro runtu birashobora kugira ingaruka no kuwo dusangiye umugwi bose.
Guhimiriza ngo cyane cyane abanyepolitike ngo nimwe mu nzira ifasha mu kugwanya amabafatiye ku mvugo zibugwanko.
Kujya bibiri ya ibivuga icyo tifuza ko abandi bo kugirira nawo kwirinda kukibagirira. Ikindi nuko hoba kuvugana burya kutavugana ni isoko ry'amazimwe. Iyo umuntu mutavugana urashobora kumutesha gaciro runtu ariko wabihawe nabandi bakamukubwira nabi bati hajya urunera ameze kunuku nuku ugacuja nago nawe kumbe iyo mwivugane gusanga uko bamukubwiye atari kwari. Kindi gishikwiye gukogwa nuko cyane cyane haba inyigisho mu kibano na cyane cyane mbere nko mu banyapolitike ko kenshi niho bikunze kwibonekeza hakaba inyigisho zerekana izo ngaruka mbi zo gutesha gaciro runtu uwundi muntu.
Jerome Niyonzima agasigura ko umuntu yo kwirinda imvugo zibugwanko ngo kuko imvugo mbi ariyo soko y'amabi.
Onera umuco n'umutumire wa urakenuye akaba ino ngahacye sozira no makuru rekanshi meme bwe mwese mwarimu yateza biri shimire rike w'Imana dufaje mu gabwe ibyuma makuru yaragariwe na Ivan Tendiko banyanka mugira umutaga mwiza.